Ubu ni saa zitandatu n'iminota 25.
Ngenda kumana
mbanje kubaramutsa mwige mwese mwahisemo kudukurikira ndabanikaze mu makuru tugiye kubashikiriza kuri no murango zimwe mu ngingo nkuru ziza kuba ziyagize akabarizi zikurikira hagiye kuzoshigwaho urwego ruzoba rujejwe gukurikiranira hafi abashikiriza ibitutsi no gutyoza abandi babicishije ku rubuga ngurukana bumenyi byarabishikirijwe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu mu kiganiro yarahaye radio isanganiro mu gihe irikira yimbaza imyaka 17 imaze isamirana ukwitunganiriza imigambi ngo ni bimwe mu byofasha mu kugwanya ubukene bwibonekeza mu Burundi byashikirijwe kuri no wa gatanu numuhinga mu by'ubutunzi hari mu nama yatunganijwe n'ishyirahamwe Caritas Burundi ibwirizwa rigenga impanuka mu Burundi ngo ririmo tunenge tutari duke ivyo bikaba byavugiwe mu nama shikiranganji yakoranye ku munsi wa kane w'ino ndwi turiko turasozera sayo gusa turabafitiye n'ayandi ano makuru ngabangiye kuya bashikiriza afatikanije na Elia Kadogo ari mu buhinga bw'ivyuma sangwe ikaze
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze muri ano makuru tugiye guhera mu gisata cyo kumenyesha makuru icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu aragabisha abashikiriza ibitutsi no gutyoza abandi babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi ko bagiye gufatirwa ibihano kandi ko bagiye gushingwa nako urwego ruzokurikiranira hafi abo bashikiriza bene ivyo bitutsi gatsosi ndimwo yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro hahe radio isanganiro iriko irahimbaza imyaka 17 irangiye isamirana agashikiriza ko leta y'u Burundi yifuza gushika ku ihangiro yihaye ryo gusimba taza ivyo kumenyesha makuru mu Burundi hamwe n'intwaro rusangi tumukurikira
tukagabisha abo maze iminsi bakwiragiza ivyo mu buhinga nguruka bumenyi batuka abantu ugasanga mbere n'abantu bakagenda bakifata amajwi bakarungika ngo namenyesha makuru bamwe bababaza tugiye gushiraho inzego zigiye kubahana bimwe by'akarorero kugira ngo twebwe ivyo twemereye abarundi tugitangura kino kiringo tubashikane ku ntwaro nziza intwaro ya demokrasi aho umurundi wese agiye kwitorera uzomutwara mu mahoro n'umutekano ivyo kandi turashimira muri shema makuru kuko muradufasha gutanga izo mpanuro dutanga muri leta twebwe natwe tukaba nico kito twaje ngaho kugira tubereke yuko tubashigikiye mubandanye musamirana mu gihugu mwigisha urukundo mwigisha amahoro mwigisha kubana neza cyane rwose
uyo akaba yari Gastos ndimo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu tukiri muri ico gisata nyene ngo ntawavuga ko uburenganzira bwo kumenyesha makuru mu Burundi buriko buragabanuka afatiye ku vyashikiye abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe n'umudereva wabo aho bafashwe bagiye gutohoza amakuru byavuzwe n'urongo rwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi sense hari kuri wa gatanu mu gihe radio isanganiro yari yugururiye imiryango abifuza kuraba ingene ikora Nestor Bankumukunzi agasigura ko ugo rwego rubabazwa n'umunyesha makuru mu gihe yagize ibibazo akizera ko ubutungane buzokora atabwegamiye tumukurikira
abo bantu kumbure barafite gituma bavuga ivyo kwebwe iyo hari umunyesha makuru agize ikibazo icyo ari cyo cyose apfunzwe agwaye yagize isanganya biratubabaza n'ivyo byaratubabaje rero ariko kubwanje bari mu minwe y'ubutungane buzwi ubutungane bw'igihugu twizera tutihenda ko bakoresha amategeko turaheza tukagaruka tukarema kibaza yuko hazokwirikizwa amategeko atantumbere kugira nabo bantigiyemo twizera yuko rero ibintu bizoja mu buryo mu misiza
uyo akaba yari ujeje ugwego gukumenyesha makuru mu Burundi CNC nayo umushikiranganje ajeje kumenyesha makuru asigura ko itegeko rirekurira mu menyesha makuru kuronderera amakuru hose ariko yisunze amategeko Frederic Nahimana agasaba amenyesha makuru kudategwa ubwoba nibi canke nibi bavyashikiye bagenzi babo akizera ko nivyashikiye abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bizotorerwa umuti tumukurikire
ubwisanzure bw'umenyesha makuru ntibuva kubihe ariko buva ku mategeko ubwa mbere ibwizwa shingiro rirarekurira abamenyesha makuru kurondera inkuru aho bayironse hose ikindi ari itegeko ryugurura neza itegeko ryo kumenyesha makuru riraho ubwo burenganzira abamenyesha makuru bwo gushikira inkuru hariho hose ubwo n'uburenganzira rero bahabwa n'amategeko kandi abo bantu bose bakora bakora bisunza amategeko ariko rero abamenyesha makuru bafite uburenganzira bwo kurondera makuru kandi abamenyesha makuru barafatwa n'amategeko agenga igihugu kandi abashinzwe ubutungane nabo bafite uburenganzira bwo kubaza umuntu wese biketse ko yowa yagerizwa icaha ico rero kintu kiri mu butungane niko cama izotohozwa hanyuma uwitwaye arafite uburenganzira bwo kwisigura umwagiriza arafite uburenganzira bwo kwisigura reka rero tureke ubutungane bukore hanyuma kuri kuja habona mugacara ngo makoremesha abajournaliste ntibagire ubwoba ibagiye n'umutima uhagaze n'ibintu basanzwe baze mu kazi kaminsi yose hariho amakosa ashobora kuba ari giye bashobora kugorana ibisanzwe ivyo nibaza ko ubutungane buri ko bikorera ko kandi bizogenda neza kandi turavyizeye
uyo akaba ari umushikiranganje ajeje kumenyesha makuru Frederic Nahimana ano majwi akaba yegeranijwe na mugenzi wacu Placide niyo mwungere mu gisata cy'ubutunzi naho mu Burundi ubukene ngo buri ku rugero uteye ubwoba ahanini ngo bikava ku Barundi bonyene bishikirizwa n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwigisha muri za kaminuza Aloise Misago aho abona ko mu zotuma ubukene bugabanuka ari uko Abarundi bonyene bo kwitunganiriza imigambi akaba yabishikirije kuno wa gatanu mu kiganiro cyari cyatunganije n'ishyirahamwe Caritas Burundi mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe abakene usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 17 munyonyo uko mwaka utashe ni nkuru ya mugenzi wacu Emil Charles Nyonkuru
Ubumenyi buke no kutamenya kwitunganiriza imigambi ngo ni bimwe mu bituma ubukene buguma bwiyongera mu Burundi Aloise Misago abicikiriza agafatira ku butunzi kama bw'igihugu harimo n'imvura ivomera imirima igwa amezi nka yose mu mwaka
ubukene mu Burundi buva cyane cyane ku bumenyi buke kuko abandi bava mu bindi bihugu baravye igihugu cacu barabona ko ari igihugu gitunze turafise imvura amezi menshi cyane kandi turafise n'urusi rumera turonse ubumenyi rero bukwiye byo shobora kufasha gutera imbere niba ushaka guteza imbere igihugu tangurira ku bumenyi kugira ngo abantu bonyene bashobore gufata mu minwe iterambere ryabo
uwo mwigisha muri za kaminuza agasaba abarundi kumenya gutunganya nyabuna imigambi yabo mu ntumbero yo guhangana n'ubwo bukene hagushira imbere uburyo bw'amafaranga
uburyo butanguza umugambi sibwo woshira imbere ushira imbere kwa mbere iyo migambi ndeke iyo migambi barayifise kuko hari abantu benshi ngaha mu Burundi ubahaye uburyo baca baburengera ko bakagenda mu kabare hanyuma kumbure nk'abakenyezi bakaca bagenda muri salon ku gukora imishatsi ntibabushire mu byo kugwiza itunga ubwa mbere nibaza yuko twogira iyo mibereho y'ukurondera kwiteza imbere twebwe nyene tutabanje gutega amashi abantu bavuye hanze ngo nibazo biteze imbere
kubwa Patrice Jean Bosco n'intunze umunyamabanga mukuru wa Caritas mu Burundi ari nayo yatunganije ico kiganiro cyo guhana hana ivyimviro kukibazo c'ubukene mu Burundi akamenyesha ko mu vyekereza ya Katolika ifasha ibicicije muri iryo shiramwe ryayo harimo gutanga akazi mu gwaruka kugira ngo barabe ko bugabanya urugero rw'abatagafise
haja ikintu kibaza umukene nuko atanumwe mubona nka hamwe bongerekana ariko duhagaze tugafata umwanya tukaganira ku vyekeye ubukene n'umutima wacu wuguruka n'amaso yacu abona hanyuma n'ugushobora gukora dushaka gukora tudafashe nk'uno mwanya tubaza yuko ubukene tutobugwanya tubutsinde kuko byose niho tuca tubona ingene twokora mbere n'ababakene nyene tubwiza kuja kubumviriza kugira ngo tubwire bati mwodufasha gutya kugira ngo aha mu Burundi dutsinde ubukene
ico kiganiro kikaba cari catunganijwe mu ntumbero yo kwitegurira guhimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe aboro usanga uhimbazwa kuwa 17 munyonyo uko umwaka utashi
isanganiro
Isa zitandatu zirarenga ko iminota 35 nga muri studio za radio Isanganiro nkayibutsa ko abari nga mu gisagara cha Bujumbura muri ko muratwumva muciye ku murongo wa 87 n'ibice 9 abari mu ntara zigize Burundi naho mukaba muri ko muradukurikira kuri 101 abari mu makurungu ni kuri wezi 3 akaburungu Isanganiro akaburungu Orenage ibwirizwa rigenga ivyo gutekekaniriza impanuka ngo rirafise utunenge na cane cane ukugene wagize isanganya mu barabara aharurirwa ishumbusho vyavugiwe mu namashikira nganji yakuranye ku munsi wa gatatu aho izwe ibintu 11 mucegeranye cyo nama cyasomwe n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntagwamiye amenyesha ko ingingo ziteye ikibazo zikwiye gusubirwamo tumukurikire
ugutekanyiriza impanuka bigengwa nibwirizwa nimero 1 agakwego kabiri ryo kuwandwa inzero umwaka wa 2014 iryo bwirizwa rijanye nibihe tugezemmo kandi ririsunga ingingo ngende gwako zemewe ku gwego mpuzamakungu no muri ico gisata aho ico gitabo c'amategeko kigiriyeho harakozwe igikorwa cyo kukimenyekanisha muri abo bose bafise uruhara mu byo guteganiriza impanuka mu nganda zatunganijwe zo kumenyekanisha iryo bwirizwa abazitavye barerekanye utunenge cyangwa udutotsi turimo muri iryo tegeko aho twovuga nko mu bijanye no guharura inshumbushi ihabwa uwagize isanganya ryo mwibarabara ibijanye nuko iryo bwirizwa ryokora no kumasanganya abaye imbere yuko rijaho biteye kubiri nibwirizwa shingiro n'ibindi haragaragaye kandi ko inkingo zimwe zimwe zikeneye guhinyanyugwa kugira ngo ntihabe wandya wangura hagati y'abagize amasanganya mu mabarabara canke abafise uburenganzira ku matungo yabo n'amashyirahamwe ajejwe guteganiriza impanuka ivyo bituma iryo bwirizwa rikenera gusubirwamwo kugira ngo inkingo ziteye ikibazo zigorogwe inama shikiranganji yarihweje iyo nteguro isanga birakenewe ko yohinyanyugwa neza ica iragena umugwi uzoyitosora
Inama shikiranganji yaremeje kandi ko ururimi rw'Igiswahili gukoreshwa mu ntwaro mu Burundi nk'uko rukoreshwa mu bihugu bindi bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ubunyene dukurikire Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta anumaji akabaye tuyakesha bagenzi bacu ba radio igihugu
Uburundi bwinjiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakara umwaka w'2007. Kuva ico gihe Uburundi bwisunga amateka n'amategeko y'iryo shyirahamwe. Amategeko ashinga iryo shyirahamwe mu ngingo yayo y'ijana na 37 aremeza ko igiswahili ari ururimi rukoreshwa n'abenegihugu muri iryo shyirahamwe. Kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro neza, harashinzwe umugwi muri iryo shyirahamwe ujeje guteza imbere no guha agaciro ururimi rw'igiswahili kandi uri ku kivi kuva mu mwaka w'2015. Ikindi nacho uretse kuba ururimi rumwe muzikoreshwa mu ntwaro mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika no kuba ururimi rw'abenegihugu mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko igiswahili n'ururimi rukoreshwa mu ntwaro mu bihugu bya Tanzania, Kenya, Uganda n'u Rwanda byo bavyiza Burundi nabwo nyene bwifatanije n'ibihugu bisangiye ishyirahamwe twomenyesha kandi ko Burundi bumaze gutera intambwe nini mu ikoreshwa ry'ugo rurimi rurigishwa mu mashuri y'intango gushika mu yakurikira ishuri nshingiro no mu makaminuza amwamwe harashinzwe kandi n'amashyirahamwe menshi yiyemeje gukomeza no guteza imbere ururimi rw'igiswahili kandi ari ku kivi mu bisagara byose no ku migwa mikuru y'intara abarundi benshi baravuga ururimi rw'igiswahili ibimenyesha makuru n'amaradiyo byose biratanga amakuru mu rurimi rw'igiswahili inama shikiranganji imaze guhanahana ibyiyumviro kuri ugo rwandiko yaragwemeje ikisaba ko hoca hakurikira gushikiriza ibwirizwa rijanye n'ugo rurimi rw'igiswahili goshwa mu zikoreshwa mu ntwaro mu Burundi kugira ngo hubahirizwe ibitegekanywa n'ibwirizwa shingiro
uyo akaba ari Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi abanyeshure baba mu ndaro ku ishure ryisumbuye rya Lycée ya Cibitoke barashima inyubako zituzu twasugumwe twa kijambere twubatswe n'umuryango utabari mbabari mu Burundi Croix Rouge umuyobozi wa Lycée ya Cibitoke akamenyesha ko twubatse hageze ngo kuko utuhari twari dushaje ngo kandi ngo twari kure y'uburaro mu Cibitoke ni inkuru twarungikiwe na Alexi Ndayiragije
Utwo tuzu twasugumwe abanyeshuri mu ndaro muri Lycée ya Cibitoke bubakiwe n'umuryango utabari mbabare Croix Rouge bashima ko wubatswe mu buhinga bwa kijambere kandi buri hafi y'uburaro twose hamwe rero ni 15 ku buraro bw'abakobwa na 5 hafi y'uburaro bw'abahungu umuyobozi wa Lycée ya Cibitoke none ndayishimiye amenyesha ko utwo tuzu twasugumwe twubatse hageze kuko hari twaheruka kubomoka abavyayi baca bariyungunganya baca barubaka ubaye abahe nabwo nyene bukaba bwari kure y'uburaro abanyeshuri ngo bagira ubwoba mwijoro kugira bahashikire ubundi buzu bwa sogumwe abanyeshuri bari mu ndaro bikora ko ngo bwari bwatanguye kwata imigaga bukaba ngo bwari mu kubumuka rero nane ndayishimiye umuyobozi wa Lycée ya Cibitoke aremeza ko utwo tuzu twasugumwe tubatswe n'umuryango utabari mbabare Croix Rouge ubuhinga bwubakanywe buzotuma haboneka ifumbire izokoreshwa mu mirima y'ishuri ari uwo muyobozi ari abanyeshuri ba Lycée ya Cibitoke barashima ico gikorwa cya Croix Rouge eko umuyobozi w'iryo shuri aga sabaka ugira nabo ufasha kugira aho bakwera uzitiro rw'iryo shuri mu Cibitoke Alexandre Iragije Radio Isanganiro
amakuru yo mu makungu
Turangirize ano makuru makuru avugwa makungu aho tugiye guhera mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Kuri uno wa gatandatu mu gisagara cha Dar es Salaam muri Tanzania haratangura inkino za Sekafa mu mpira w'amaguru mu bigeme. Iryo higanwa gitabiriwe n'ibihugu munani arivyo Burundi, Tanzania, Zanzibar, Sudan y'Epfo, Ubuganda, Kenya, Ethiopia hamwe na Djibouti. Mu rukino rwo kugurura iryo higanwa Burundi buza gutana mu mitwe n'igihugu cha Zanzibar aza kuba ari gihe cy'isaha 8 ku masaha y'Ibujumbura. Urundi rukino rutegekanije kuri uno munsi ni igihugu cha Tanzania ari nacyo cyakirizo nkino kiza gutana mu mitwe na Sudan y'Epfo akaza kuba ari gihe cy'isaha 10. Burundi bukaba bwaheruka kwitabira inkino nkizo za Sekafa zaheruka kubera mu gihugu cy'Uganda hari mu mwaka w'2016. Mu gihugu cha Centrafrique ishyiramo impuzamakungu ONU ryaraye ryongereje ikiringo ku nzego z'umutekano zagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu nk'uko biri mu masezerano yasinywe kuri uno wa gatanu hagati y'urongoye izo nzego za MINISCA muri Mali hamwe na leta ya Centrafrique ngo ikiringo cyongerejwe bivanye n'uko ico gihugu kiriko kiritegurira amatora azoba mu mwaka w'2020 ngo kuko izo nzego za MINISCA ngo zafashije mu gucungera neza amatora yabaye muri ico gihugu mu mwaka w'2015 nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradio y'abafaransa RFI inzego zagiye kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrique ngo zingana n'abasirikare 111,650 hamwe n'abapolisi 2,208 na mu gihugu cha Mali abanyagihugu batari bake baragize imyerekano kuri uno wa gatanu mu gisagara cha Bamako aho basaba ko igisirikare cy'ico gihugu ko coshigikirwa abarongoye imigambwe itavugwa rumwe na leta y'ico gihugu nibo bari batumye ko iyo myirekano mu ntumbero yo gusaba ko leta ya Mali yoshira uburyo bukwiye mu nzego z'umutekano kugira ngo zijane n'ibihe mu byo kwivuna basi urongoye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta muri Mali mu ijambo yashikirije abari bitabiye iyo myirekano yamenyesheje ko amahera yofashije mu kugura ibikoresho vya gisirikare ngo anyuruzwa na bamwe mu bari muri leta nk'uko tubisoma ku rubuga rwa RFI Afrique uwo munye politike Madibo Sedibe yamenyesheje ko bagiye kubandanya ugo rugamba basaba ko leta yoshigikira bimwe biboneka igisirikare cha Mali ngo kugira ngo kigire inguvu akaba ari no ngaha duce turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri no mutaga ndabashimire mwege mwese mwari mu yateza biri ndabashimire na bagenzanje bo mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kwegeranya uwundi ntoreka gushimira ni Elia Kadogo yatumye mvuga mu kanyumva Jean Marie Vianenge ndakumana niko ndabashikiriza tukaza gusubira igihe cy'isaha imwe y'ijoro murakoze.